inkino 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 kwira jo inzamba
kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika ndi muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Murakoze bakunzi ibiganiro vya radio Inzamba gateka kawe muri kumana Desire Atungimana kuri mikorona y'umuhinga bw'ivyuma n'irambere niyo nzima tugomba tubaganize kuri kino gihano c'inkino tubabwira ko ihiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi ribandanya naho mu gusekera igihugu nawe nyine uri kuritegura avye mu gusekera igihugu tazogaruka kuwa mbere ariko no musaba bwingi na mahiganwa ariko aragenda iryo higanwa y'umupira w'amaguru ikomeye cyane kuko watamenye mu gusinda uwundi nibyo tuzakwaruka ko muri ikino kiganiro turabwira kandi ko muri basketball hari inkino zihiganwa zitekanijwe ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana turaza kubabwira ingene muri Ligue des Champions Iburaya byagenze mu kuno mu wa kabiri wa gatatu no muri Ligue Europa twongere tubabwire yuko amahiganwa Iburaya kuno wa gatanu yongera gutangura byose kaza kubabwira muri kino kiganiro tugomba kwinjire mu idonido mu kanya sasa tutatevye rero duhere mu pira maguru mu Burundi kundwi igira kundugira icyenda tubabwira yuko umugwi wa Bujumbura City watsinzwe na Flambeau du Centre bizindo bibiri kuri kimwe musonga ati nayo yanganije na Rukinzo ubusa kubundi message ngozi tsindirwa muhira iwabo umugwi wa message ngozi uzoserukira Burundi mu nkino z'abaye abambere iwabo umerewe nabi cyane muri no minsi guma mu rurero kaba yatsindiye muhira igitsindo kimwe ku busa Olympic Stade y'umuyinga ifite ikibanza cy'ambira abandanya mu kuvyifatamo neza cyane mu gutsinda Kayanza United bizindo bitatu kuri kimwe Inter Stade yatsinze Muzinga bizindo bibiri kuri kimwe Vitaro irabandanya kuronka insinzi ikaba ari ya gatatu yose ikurikiranya ikaba yatsinze Atletico Olympic bitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Royal FC w'imuramvu yanganije na Les Elephants bitsindo bibiri ku bindi hanyuma Burundi Sport Dynamic yatsindwa itsindwa na Aigle Noir Makamba muri kino gihe rero nayo nyine iri kwiraduka cyane biboneka kaza kubabwira ingene byifashe ikaba yatsinze rero Aigle Noir yatsinze Burundi Sport Dynamic bitsindo kimwe ku busa muri iryo higanwa ry'u Burundi tukababwira yuko umugwi wa Olympic Star w'imuyinga nuko remeje kubabwira uri mu kibanza cy'ambere n'abata 20 kuri 27 kibanza cha kabiri kirimo Aigle Noir fise 16 ama Flambeau du Centre fise 15 Rukinzo 15 na Bujumbura City ya 5 15 murumva rero cerekana ko iri higanwa rikomeye uwa mbere afite 20 kuri 27 no kuvuga ko amaze gutakaza inkino zitatu uwa kabiri afite 16 kuri 27 amaze gutakaza amanota 11 no kuvuga inkino zitatu na zibiri yanganije ibi byose rero bikagenda byerekana ukuntu iri higanwa rikomeye kuko uwa mbere arashobora gutsindwa n'uwa nyuma nkuko twagiye tubibona mu minsi iheze Vitaro yari ya nyuma iraduga ikagira tsinda zimwe zimwe igeze mu kibanza cy'umunani muri kino gihe umugwi wa message ngo zirone ko ndababwira ukaba ugeze mu kibanza ca 12 uzoseka ubundi mu nkino z'abaye ya mbere wabo n'uwundi mugwi kandi tukuvuga ko nawe nyine utorohewe n'umugwi wa Musongati umugwi wa Musongati nawe nyine uzoserukira Burundi mu nkino z'abatwa ibikombe wabo uri mu kibanza kindi gufite amanota 13 nabyo nyine si ibintu bishemeye 13 kuri 27 kuba umaze gutakaza amanota 18 mu nkino 9 byerekana yuko uwo mugwi ukaba wifashe neza canke uko uhura n'indi migwi imeze neza ariko nta cizere cyo guserukira Burundi neza tubona abantu ariko baratsindwa n'imigwi y'Burundi ugiye kuraba muri rusange ari imigwi isanzwe ibayabaye no kuvuga rero yuko tugiye kuraba message ngo tukabona n'umugwi wa Musongati biraboneka yuko Burundi acariho intambwe kuko ntitwovuga koko ngo ni higanwa ryateye intambwe ikomeye cyane ku buryo iyo migwi ariyo yasubiye inyuma bikomeye oya ni higanwa risa n'iringanya inguvu ariko biraboneka ko imigwi yacu igiye hanze itazokoroha kuko uravye nivo y'u Burundi ukaraba imigwi zo duserukira aho igeze no munsi banze rimwo nabo ariko barahura kino gihe ugacura abandi imigwi rero yo hanze mu kino gihe yifashe biraboneka yuko akazi kakiri kenshi ariko tugiye kuraba nko mu guserukira gihugu tuzobigaruka ku idonido ku munsi wa mbere wimirije kujya gukina muri Mauritania ukazoka itariki 11 15 ukazoka Burundi ugakinira Burundi no mu gihe kuraba abakinyi nka bose usanga bivira hanze y'u Burundi kandi muri kino gihe koko u Burundi butangwa kuronka abakinyi batari bake bakina hanze turavye turetse muri kane bahari yabonetse bamwe ariko hari yongera ko abandi twizere yuko umugiserukira gihugu zomeze neza naho maze gutakaza bitari bike kufise manota ubusa kuri 6 mwumva ko ari makeye cyane bikaboneka rero yuko uwo mugwi serukira gihugu w'intamba mu rugamba tuzobaganira ido nido ku wa mbere ufise gifisa mahigwe make cyane ariko ugiye kuraba abakinyi uri kurazana muri kino gihe tugiranije nabo wakinishije ubwa mbere hariho itandukaniro rito kandi tubibutse ko nitandukaniro rinde mumenyereza yarahindutse ntituzi ko bazanye ari wazogera ku ntambwe ikomeye ni Jiminda yize yasubiriye Olivier Niyunge ko kubera Jiminda ari principal mu nkino zibiri naho nyene ama contre mu Burundi naho nyene numva contre nkino zibiri murumva ko ari nko gushaka kwirukana Olivier Niyunge ko kubera contre bizoherana mu mwaka w'2022 bakamwirukana buke buke batamusohoye ku nguvu mugabo murumva ko inkino zibiri zahawe Jiminda yizeye kandi Olivier agifise contre yo kumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba ibyo byose rero tuzobiganira ku munsi wa mbere ico kiganiro ahanini kizoba gihariye intamba mu rugamba katuje muri basketball muri basketball naho nyene hari inkino zimirije inkino zihiganwa y'Ibujumbura twabwira yuko ku munsi wa gatatu ni ku munsi wa tariki 7 mugwa Egrenoir uzokina na Lesipo hazaba isaha 7 hanyuma isaha 9 azoca hahura umugwi wa Dynamo wakira Mutanga United Dynamo iherutse gutwara igikombe cy'incungu z'u Burundi sinze Muzinga hanyuma izindi nkino zo ku munsi w'Imana isaha 3 zo mu gatondo urunani bazokina na Muzinga rukino tazo ari rubi na gatoya ko Muzinga muri kino gihe biraboneka ko yikomeje hanyuma isaha 5 New Star itane mu mitwe n'umugwi wa Kerne ku bakunzi ba basketball izo nkino ntizizobacike karo tubabwire abatashobora kubikurikirana mu nkino za ligero za Ligue des Champions byagenze mu mpera y'inondwe turangije hari ku munsi wa gatatu no kuwa kane izo nkino rero ngene zagenze ku munsi wa kane no ku munsi wa gatatu twabwira yuko tugiye kuraba ingene byari byifashe kubuga bitandukanye umugwi wa Shakhtar Donetsk watsinzwe na Mönchengladbach bitindo bitandatu ku busa Mönchengladbach yarambitse ibara umugwi wa Shakhtar Donetsk Lokomotiv Moscow yanganije na Atletico de Madrid kimwe ku kindi umugwi wa Salzburg watsinzwe na Bayern Dominic bitindo bitandatu kuri 2 imigwi mu Budage rero murumva ko ikomeye cyane itsinda bitandatu bitindo byinshi cyane ariko Bayern yo yimaze mu minsi yitsindira itsindo byinshi cyane birenga 5 imigwi myinshi bihoye na Real na Bayern muri kino gihe ntibyoroha na gatoya umugwi wa Real Madrid watsinze Inter de bitsinde bitatu kuri 2 mu rukino rutari goroshe na gatoya aho Real Madrid mbere tugiye kuraba mu minota ya nyuma ariho yaronka insinzi kuko umugwi wa Inter de Milan bamaze kugomba rimwe kuri bindi ariko Real ronka itsinda cha gatatu cinjijwe n'umusora akiri mute cyane biba bitsinde bitatu kuri 2 Man City nayo ikaba yatsinze FC Olympiacos bitatu ku busa bitatu ku busa kandi n'ibyo FC Porto yatsinze umugwi wa Olympique de Marseille Atalanta yatsinze umuhira na Liverpool bitsinde bitanu ku busa Midland itsindirwa umuhira na Ajax d'Amsterdam bitsinde 2 kuri 1 Istanbul yatsinze Manchester United bitsinde 2 kuri 1 Zenit inganya na Lazio kimwe ku kindi FC Barcelona itsinda Dynamo Kiev bigoye cyane bitsinde 2 kuri 1 Felipe Valose yatsindiwe mu rugo itsindwa no mugwa Juventus do Ture itsindwa ine kuri kimwe umugwa FC Bruges watsindiwe mu Milan Dortmund bitatu ku busa Sevilla yatsinze Krasnodar itsindwa bitatu kuri bibiri Chelsea inyagira Rennes yo mu France itsindwa bitatu ku busa RS Lige mu Budage nayo ikaba yatsinze Paris Saint-Germain itsindwa bibiri kuri kimwe tugiye kuraba rero higanwa cyo mu France muri niho higanwa imigwi y'u France irabangamiye cyane kuko tamugwe numwe washye gutahukana insinzi murumva yo ko rero mu migwi itatu yaseruka mu France nta numwe washye kuronka insinzi bari bintu bibaje cyane tujye kubabwira mu isinda rya mbere rero Bayern Dominique isa nimaze kubandanya kubisa amanota 9 ku 9 Atletico de Madrid kagira 4 ku 9 Lokomotiv Moscow 2 Salzburg kagira inota 1 rudende muri groupe B umugwi wa Mönchengladbach ufite 5 ku 9 Shakhtar Donetsk 4 ganya na Real Madrid 4 Inter de Milan kagira 2 muri itsinda biracakomeye cyane hanyuma mu itsinda C Man City ufite 9 ku 9 Porto 6 ku 9 Olympiacos 3 Marseille kagira ubusa Liverpool ufite 9 ku 9 Ajax Amsterdam 4 Atalanta 4 Midtjylland ubusa ama muri groupe E Chelsea ufite 7 ku 9 inganya na Sevilla 7 ku 9 Krasnodar ufite 1 cyo kimwe na Rennes 1 Dortmund ifite amanota 6 ku 9 Lazio Roma 5 kuri 6 ku 9 FC Bruges 4 Zenit kagira 1 Barcelona ifite 9 ku 9 Juventus 6 Dynamo Kiev 1 cyo kimwe na Feyenoord Valos 1 nyene umugwi wa Manchester United ifite 6 unganya na RB 6 Paris Saint-Germain 3 umugwi wa Istanbul 3 Mwumvise rero imigwi maze kwiza amanota 9 ku 9 bivuze n'ivyarangiye ko ibya mu gice ca 8 gice ca nyuma ariko hari amatsinda menshi bikigoye cyane kuko nk'abantu bifitiye indwi ugasanga nta numwe arakwiza 9 muri iyo tsinda bamwe bafite 3 abandi bafite 4 abantu bakiriko hakiriho ihiganwa ariko murumva yuko imigwi ikomakomeye amanota 9 ku 9 yimaze kuyatahukana iyo migwi rero ikomakomeye si yindi twabibabwiye twabwiye Bayern Dominique ufite 9 ku 9 umugwi wa Man City ufite 9 ku 9 Liverpool ufite 9 ku 9 umugwi wa Barcelona 9 ku 9 iyo niyo migwi rero twovuga ihagaze neza kandi murumva ko ari imigwi musanzwe muzi yihanganye muri rugo Ligue Europa naho inyene vyagenze umugwi wa Benfica de Lisbonne wanganije na Rangers ibitsindo bitatu kuri bitatu Slavia Prague itsinda mugwi wa Nice bitatu kuri bibiri PAOK Athens yatsinze PSV Eindhoven ibitsindo bine kuri kimwe Real Sociedad itsinda AS Alkmaar ibitsindo kimwe ku busa Lugo Dolet yatsinzwe na Tottenham ibitsindo bitatu kuri kimwe AS Roma ikaba yatsinze umugwi wa Cluj ibitsindo bitanu ku busa Rijeka yatsindiye Milan na Napoli bitsindo bibiri kuri kimwe Omonia yatsindiye Milan nawe nyene na Grenade bitsindo bibiri ku busa umugwi wa Rapid Vienna watsinze Dundak bitsindo bine kuri bitatu Silver Sport ikaba nayo yatsinze umugwi wa Karabag bitsindo bibiri ku busa Antwerp ikaba yatsindiye Milan n'umugwi wa LASK bitsindo kimwe ku busa Dynamo de Kiev ikaba yatsinze umugwi wa Wolfsburg Feyenoord de Rotterdam ikaba yatsinze umugwi wa CSKA Moscow ibitsindo bitatu ku busa Arsenal itsinda Mode ibitsindo bine kuri kimwe mu gihe bari bagiye kuruhuka ari kimwe ku kindi Leicester yatsinze Braga bine ku busa Mirase ku kibuga cyayo none yatangaje abantu itsindwa bimwe bikomeye cyane mu gwa Lille wo mu France ibitsindo bitatu ku busa nayo Young Boys de Berne yari mu Suisse ikaba yatsinze Sofia ibitsindo bitatu ku busa Hoffenheim nayo ikaba yanyagiye umugwi wa Slovan Liberec ibitsindo bitanu ku busa iyi ni ya migwi mu Budage itsinda ibitsindo byinshi cyane iramutse ironse abitsinda hanyuma umugwi wa Etoile Rouge de Belgrade watsinze Gant ibitsindo bibiri kuri kimwe Celtic ikaba yatsindiwe mu Milano mugwa wa Sparta Prague ibitsindo bine kuri kimwe umugwi nawe wa Villarreal ukaba watsinze Tel Aviv bine ku busa iyo migwi murumva yuko hinjira ibitsindo byinshi cyane muri Ligue Europa kubera kenshi usanga hari imigwi itanganya ubushobozi hari n'ibihugu byahariye muri Europe d'Est usanga bifite udukipe tuba yabaye cyane iyo bahuye rero n'imigwi ihari mu Bwongereza cyangwa muri za Espagne usanga batsindwa ibitsindo byinshi cyane aho ni muri Ligue Europa Those thoughts of you keep haunting me, holding you. dutandukire rero amahiganwa y'umupira maguru muri ibyo bihugu bikomakomeye twari ko turababwira sanga kenshi biri muri Ligue des Champions duhere mu gihugu cy'Ubwongereza tubabwira ko amahiganwa kundwe igiri umunano munsi isa imwe n'imyota 33 y'ijoro hari urukino ruza kuba aho Brighton iza kwakira umugwi wa Burnley hanyuma isa zine z'ijoro umugwi wa Southampton wakira Newcastle United ku munsi wejo Everton izokina na Manchester United Crystal Palace yakira Leeds United umugwi wa Chelsea kine na Sheffield United West Ham izokwakira Fulham West Brom Albion ikine na Tottenham, Leicester ikine na Southampton, Man City ikine na Liverpool, kumusi w'Imana isaha 12:33 bakunze umupira w'amaguru urukino ntizobacike aho umugwi wa Man City uzawakira Liverpool, umugwi wa Liverpool mwakweza bayi wa mbere hanyuma Man City ya kabiri ubahuye itariki 18 kwezi kwa 11 hazaba isaha 12:33 rukino atarugo gusiba ku bantu bakunda umupira w'amaguru Arsenal nayo ku munsi w'Imana isaha 3:15 ikazokwakira umugwi wa Aston Villa tuhamenyesha yuko Liverpool yari ya mbere muri kino gihe n'amata 16 gakurikiwa na Leicester 15 Tottenham 18 Everton 13 inganya na Southampton 13 wundi mugufi sa manota 13 ni Southampton.
Though each and every part of me had tried, only you can feel that faith in.
No mu gihugu cha Espanye inkino zirabandanya kundi bigira iyicenda tukabwira ko isaha zine z'ijoro umugwa Elche uza kwakira Celta Vigo hama ku munsi wejo Huesca izokina na Eibar umugwi wa FC Barcelona wakire Betis Sevilla Sevilla izokina na Osasuna Atletico de Madrid ikina na Cadix Getafe ikina na Villarreal Real Sociedad izokwakira Granada Levante yakire Deportivo Alaves Valladolid yakire umugwi wa Atletico de Bilbao Valencia ikina na Real Madrid hanyuma muri iryo higanwa ry'ubwo rya Espanye umugwi wa Real Sociedad ni wa mbere n'amata 17 Real Madrid ya kabiri 16 Villarreal 15 Atletico de Madrid 18 ganya na Cadix 18 n'uwa gatandatu ariwo Granada nawe nyene ufite 18 No mu gihugu cy'Ubutaliyano hari urukino rutekanijwe no munsi 3:45 mu gwa Sassuolo wa Kiraudinese Kagiri ari kakina no mu gwa Sampdoria zoba ari saa 10 ku munsi wejo Benevento ya Kile Spezia Parma kine na Fiorentina Lazio kine na Juventus rukino gwiza cyane gwa Ligue des Champions igiye kuraba ku iyo migwi yose kine na Ligue des Champions kandi uzaba rukino robereye ijisho ni urukino zoba ku munsi w'Imana isaha 2:30 Lazio Roma yakira mu gwa Juventus do Turin Genoa izokwakira AS Roma Atalanta ikine na Inter de Milan yindi migwi kandi iri muri Ligue des Champions nubwo ni urukino gwiza cyane Torino yakire Crotone Bologna ikine na Napoli Milase yatsinzwe na Lille muri Europa League nkuko nababwiye izokwakira umugwi wa Elas Verone mu Italiano rero umugwi wa mbere ni AS Milan ifite amanota 16 Sassuolo ifite 18 Juventus 12 Atalanta 12 Napoli 11 kugeza ku mugwi w'umunani AS Roma Elas Verone Inter de Milan nabo nyene bafite amanota 11 Eko mwana dufutire mu gihugu cy'Ubufaransa ahisa zine z'ijoro umugwi wa Strasbourg uza kwakira Marseille Marseille merewe nayo cyane muri Ligue des Champions maze gutsindwa gatatu munsi mu gutsindwa gatatu maze gutsindwa ibitsindo indwi cyane kimirinjiza ariko maze kwinjiza ibitsindo indwi mu nkino zitatu uno munsi za kugendera mu gwa Strasbourg sayine y'ijoro ubwo rukino rero Marseille ikaba bibaza abantu benshi ko ishobora guhindura umukenyero abakinnyi bamwe bakabaruhurira kuko babona ko ari abakinnyi imbere basa n'abatwara ibanza by'abandi bakurikije amazina Bordeaux nayo ku munsi wejo saa 12 zo kwakira umugwa Montpellier Paris Saint-Germain izokina na Rennes ku munsi wejo isaha zine z'ijoro rukino gwiza cyane kuko Rennes muri kino gihe n'umugwi mbere ari umugwi waguze abakinnyi ukoresha amafaranga menshi hafi miliyoni hafi ijana amafaranga y'amanyaburaya ukabaro zogendera Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain rero umugwi ukomeye cyane ariko muri kino gihe hoba hoba mbere ashobora kuba hano nibibazo mu ruwo mugwi hagati y'umumenyereza na directeur sportif Leonardo na Thomas Tuchel bakaba bashobora kuba bafitanye ibibazo biko biratera ingorane cyane muri Paris Saint-Germain reka tuzora nayo bakina na Rennes umugwi wa Rennes nawe nyene atacubaye na gatoya uruzuba rukino gwiza cyane Brest ku munsi w'Imana saa 8 zo kwakira Lille Lens yakira Rennes Lorient kina na Nantes, Nîmes kina Angers, Metz kina na Dijon, Nice kina na Monaco, Haïma Lyon, murantunga umugwi wa Lyon wakire Saint Etienne imigwi rero ikebana cyane gose ni nka Paris Saint Germain na Marseille Lyon na Saint Etienne imigwi ikebana cyane ubwo rukino rwa buruzoba ku munsi imana isaha zine z'ijoro Lyon yakira Saint Etienne Saint Etienne bazi mino 5 datsinda na ubize kizoja kwivyokiranya ku mukeba wayo ari wo Lyon ariko muri kino gihe imerewe nabi cyane kuri classement rero umugwi wa Paris Saint Germain wa mbere amanota 21 ukurikirwa na Lille 19 Rennes 18 Nice 17 Marseille 15 Deka dukubitire mu gihugu cy'Ubudagi no mu gihugu cy'Ubudagi hari inkino zitekanijwe uno musaruro rukino rumwe rudende 3:30 Werder Bremen yakira Cologne hanyuma Augsburg ku munsi wo gizokina na Hertha Berlin Leipzig yakira Fribourg Stuttgart kina na Eintracht Frankfurt Union de Berlin kina na Arminia Bielefeld Mayence kina na Schalke 04 Dortmund kina na Bayern abakunze umupira w'amaguru kandi ndabatumiriye kuzokurikira ku munsi wejo isaha 1:30 urukino ruzohuza imigwi ikomeye cyane bise kayise gakomeye cyane mu gihugu cy'Ubudagi aho umugwi wa Dortmund uzoba wakira Bayern Dominic umugwi wa mbere kina n'uwa kabiri murumva ko ari urukino rukomeye cyane hanyuma Bayern Dominic muri kino gihe kandi ihagaze neza cyane gose ugiye kuraba ingene imeze ni kuraba rero mu ishampiyona iwabo naho nyine ko ari kubizogenda imbere y'umukeba wayo ari wo Dortmund Wolfsburg zokina na Hoffenheim nayo kumusima ni sahimwe ijoro umugwi wa Leverkusen wakire Mönchengladbach aho mu Budagi dusoze tubabwira ingene basumba sumbanya Bayern Dominic ifite 15 inganya na Dortmund 15 iyi niyo migwe nako ndababwira izotana mu mitwe murumva ko bizaba bikomeye cyane hanyuma gakurikira Leipzig ifite 13 Leverkusen 12 mu kibazo cya gatanu hari Mönchengladbach ifite amanota 11 bakunzi bakino kiganiro cy'inkino reka ndabashimire cyane ko mwabaye meshi mu kudukurikira nshimire kandi Lambert Niyonzima ari mu buhinga bw'ivyuma atumye amajwi abashikira Tankomanzi ndetse natumye Imana mwari kumwe ndabashimiye cyane ndabifuriza kugira weekend nziza
Ingino kwira jo inzamba
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana